mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda hano muri studio ya 18 muri kumwe na Joe Diane na Hazo Ndongo ibiganiro vy'uno mwanya ikaze mwese ntuti bakunze.
Nabona kwanza ja mukashu kubera madeni yabandi mana rakoresheje guhera ku ifumbere na itoriden imbuto bampideni urumva hagaza ikinyonera n'imbuye ngo ndiye canje mukashu
kubetsa agashumbusho kubera ibyo bikoko bavuga ko ari bya leta atakuntu tubibubyibune kuko tubyibunye twosanga twiko turahanwa twiko turagwa mu makosa.
Aba ni bamwe mu banyagihugu muri commune Mpanda y'Intara ya Bubanza mu gihugu cy'u Burundi bagaruka ku kibazo c'imvubu zo mu kiyaga Tanganyika hamwe no mu ruzi Rusizi zigisirije mu kona imirima yabo no gukomeretsa abantu. Mu ntwari Bubanza bati ikibazo twaragishikirije ubushikiranganje bw'ibidukikije muri ubwo bushikiranganje nabwo bati sivyo twikorana ni mutenyenye gato. Iyo nkuru turayigaruka ko handi hato murabihagufi ya maradio yanyu. Tuzakubabwira kandi n'ivy'urugendo guramutswa igisata cawo ni twita himunzi RCR mu gihugu c'u Burundi. Ako manzi ndabwire mu make ko mugwa mukuru wa Centrafrica Bank kuva ku munsi w'Imana wasubiye kugaragara mu bwicanyi aho umusirikare umwe wa ONU yishwe hamwe n'abanyagihugu babiri mu gihe abandi banyagihugu baharurwa mu majana bakomeretse. Mu kumuhingamo ku munsi wa kabiri umusirikare umwe wa ONU yarishwe abandi munani barakomereka mu gutana mu mitwe hagati y'umurwi w'abasirikare ba ONU n'abasirikare ba Centrafrica bari mu bikorwa byo gukizura barasana n'imirwi yitwaje ibirwanisho bivuga ko iriko irikingira muri quartier ya P5 irwiriyemo abayisilamu ku mugwa mukuru Bangi. Abanyororo bashika kuri 20 barishwe ku munsi wa kabiri ejo muri Brazil bariko batana mu mitwe n'igipolisi igihe bariko bagerageza gutoroka ibohero. Ivyo vyatangajwe n'abajeje umutekano muri leta ya Para. Ayo makuru avuga kandi ko harakagwi kari kitwaje inkoho zikomakomeye kate kari hanze y'iryo bohero kugira ngo gafashe imbohe nazo nyene zari zitwaje ibirwanisho mu ibohero riri hafi yo mu gisagara ca Belém ni muri leta ya Para. Ako kagwi kari hanze karagerageje gutera igisasu gisambura ngo gasambure uruhome rw'iryo bihero. Abapolisi nabo baca batangura kurasa nkuko bitangazwa n'abategetsi muri iyo leta. Amabohero yo muri Brazil arakunda kuba mu bwicanyi cyane cyane iyo imbohe ziriko ziratoroka canke ziriko zitana mu mitwe na polisi ahandi naho abanyororo bagasubiranamwo hagati yabo. Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump yakuyeho ibihano yari yarafatiye Chad bivuga ko byimwe uburenganzira abanyagihugu bo muri Chad bwo kwinjira ngaha muri Amerika. Chad ni kimwe mu bihugu birwiriyemo abayisilamu. Abanyagihugu bavyo bari bahagaritswe gufata ingendo muri Amerika vyagirizwa kuba intambamyi ku mutekano wa Amerika. Ibiro vy'umukuru w'igihugu White House byatangaje ejo kwa kabiri ko igihugu ca Chad cateye intambwe ishimishije mu bijanye no guhanahana makuru na Leta Zunze za Amerika. Ivyo biro White House bigasigura ko igihugu ca Chad gitwije ivyankenerwa bisabwa ku mutekano wa Amerika. Chad yari yafatiwe ivyo bihano hamwe n'ibindi bihugu harimo nka Irani, Libya, Korea ya Ruguru, Somalia, Syria na Yemen. Radio ya Amerika murayumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Ahandi mushobora kumva ibiganiro vyacu muca ku rubuga rwa internet kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. ariko mutwumva muri mwikambi y'abakongomani imusasa mu Burundi muratwumva tankomanzi muciye kuri VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Wanyu mu ntara. Wanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Wanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Wanyu mu ntara. Ni cyanyu.
nongere ndabahe ikaze uramutswa gisata cha onucita impunzi kwisi Philippe HCR Filippo Grandi yagendeye kunwa gatatu ikambi impunzi z'abanyekongo ziri Musasa ni muri commune ya Kiremba mu ntara ya Ngozi mu Burundi. Inkuru tuzumenyesha makuru y'Ijwi Amerika Ngozi Jean Bosco ndarurinze. Bosco Filippo Grandi yabonanye nande.
Ego Filippo Grandi arongoye igisata cha onikijejwe impunzi abona amaze kubonana ubwa mbere n'abasanzwe bakoze n'abasanzwe bafasha kugira impunzi zishobore kubaho abo twita abapartere mu rurimi rw'igifaransa base yabonanye kandi n'abaserukira impunzi ari nabo bashikirije ijambo nyamukuru ku bibazo impunzi zifite. Ibyo bavuganye ahanini izo mpunzi zashikirije ikibazo kijyanye n'ingene babayeho ahanini bakavuga ku bijyanye n'ifungwa ko uno munsi baronka ifungwa zikeya cyane, ni ukuvuga ibiro umunani vy'ibiharage vy'ifu hamwe n'ibiro bitatu vy'ibiharage ku kwezi, bakavuga ko ari ifungwa zikeya cyane. Izo nazo baba babahaye ari ifungurwa, ariko iyo babahaye mu buryo bw'amafaranga bavuga ko babaha amafaranga 200,000 kuri buri muntu, amafaranga akwiranye n'amadolari indwi gusa. Bakavuga yuko izo ifungwa ari bike cyane kugira ngo bishobore gutunga umuntu ukwezi kose. Bashyize kandi ikibazo cy'amagara y'abantu, aho bavuga yuko ivuriro bafite uno munsi ridashobora kwakira impunzi zishyika 800,000 mu gihe ryubatswe hari abashyika 600,000 gusa, bagasaba ko ryo kwagugwa. Bakavuga yuko ndetse n'imiti rimwe rimwe ishobora gukena impunzi kandi zashyikirije n'ikibazo kijyanye nuko ibikoresho bimwe bimwe bahawe ubu bisa n'ibiko birahera, bakavuga uburengeti byo kwifuka ndetse n'ibindi bikoresho bitari bike bakoresha mu nzu. Bavuze kandi nuko uno munsi ikibazo cy'impunzi gisa nuko mu nyishuzi zo gutera ikibazo cy'impunzi harimo no guhabwa igihugu kigira gatatu cyobakira. Ibyo navyo akabona yuko bisa n'ibyahagaze bitereko birakogwa neza. Ibyo ni nk'ibyo urongoye igisata kijejwe impunzi ku isi yashikirijwe n'impunzi.
Hama Filippo Grandi yishuyikiye abo banyekongo.
Ego kitu cha mbere abifi na cyane cyane ku bijyanye n'ukubaho mu mpunzi, yababwiye yuko ahariye cyo yavuze ati le nouvelle yavuze muri imigwi y'Igifaransa, avuga ati ahari kuharaduka injyane gushasha hatuma hashobora kwitabwaho hakaboneka amafaranga yo kuhafasha byihuta, atariko injyane ahabonetse injyane za kera bituma impunzi zaho zidashobora kuronka abazifasha n'ingoga mu buryo bwa vuba, ari nacyo gituma haheza hakiyumvirwa ibijyanye n'uko bashyiraho ibikorwa bito bito bishobora kubasahiriza. Ikindi yababwiye nuko ikijyanye n'uko bashobora kuronka igihugu kigira gatatu cyo kubimuriramo ko ari ikintu kigoye, kuko igihugu nyamukuru cyahora kibakira ari igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, icyo nacyo kikaba uno munsi gisa n'icyagabanije cyane abo cyakira uno munsi, ariko yavuze yuko icyo kibazo
turumva aga telefone ka mugenzi wacu muri Musasa muri commune ya Kiremba mu ntara ya Ngozi katamukundiye mudukundire ino nkuru rero tuze kwigaruka ko ku buryo burambuye makuru yacu ari imbere. Ariko tukivuga iby'urugendo rwa Filippo Grandi aramutswa HCR mu minyako kuno kwa kabiri yabonanye n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, monano yiwe yemeye ko agiye guhuza u Rwanda n'u Burundi ku kibazo c'impunzi z'abarundi bahungiye mu Rwanda. Ibindi ku ino nkuru turabibaza mugenzi wacu ibujumbura Raymond Zimana.
Icegera cy'umuvugizi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yemeje ko umukuru w'igihugu yashimikiye ku ngorane z'abategetsi b'u Rwanda badashaka ko impunzi z'u Burundi zitahuka mu gihugu cyabo. Aledio Med Nzeyimana yavuze ko n'ikibazo cyo kudahuza ku biharuro by'abarundi bahunze igihugu cyashyikirijwe uyarongoye ico gisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu.
Yamusobanuriye ko ingorane zisanzwe zihari ngaha mu karere nk'aho hariho ibirego bimwe na bimwe, muzokumva yuko hari nk'impunzi ziri mu Rwanda ziba zishobora gutaha, mugabo bikumvikana yuko abategetsi bo mu Rwanda batabashaka yuko icyo kintu kiba. Yamubwiye kandi n'ibibazo by'ibiharuro kuvuga ngo impunzi z'abarundi ziri hanze ngo zingana gutya na gutya, ati icyo nyacyo mukirabe kuko ntibiha izina neza ishyirahamwe rikomeye nka HCR.
Filippo Grandi arongo ishyirahamwe rirabe iby'impunzi ku isi yavuze ko ashima ko hari impunzi z'abarundi zigera ku 2021 zimaze gutahuka zivuye mu gihugu cya Tanzania. uyarongo yase yemeza ko abari mu Rwanda bitaborohera gutahuka. Avuga ko agiye gufasha kugira habihuriro ry'indongozi z'u Rwanda n'u Burundi kugira baganire kuri ico kibazo.
Je lui ai dit que c'est toujours un peu plus compliqué du côté rwandais, on le sait, mais je lui ai dit que
namubwiye ko bigoye ku ruhande rw'u Rwanda ariko ko twabonanye na President Kagame uno munsi tukaba tubonanye na nkuru nziza twumvikanye ko twoshiraho ihuriro ryo kuvugana kugira giye ibibazo by'impunzi z'u Burundi ziri mu Rwanda
dialogue pour examiner toutes les questions relatives aux réfugiés burundais au Rwanda. On a ce cadre, vous le savez, avec la
Razi kwiryo huriro risanzwe ririho mu gihugu cya Tanzania ni ngombwa ku bibazo by'impunzi bitorego umuti mu biganire
à travers le dialogue et à travers la discussion.
Nayo kubijanye n'ibiharuro bidahurizwa ko Grandi avuga ko ibyo hariseri tanga atovuga ko atari byo ariko ko hariko harakogwa isuzumwa mbere yakoreshejwe ubuhinga bwa none kugira abafite amakenga kubiharura rangire.
Alors j'ai dit au président de la République, je ne pense pas que c'est des faux chiffres.
Nabwiye umukuru w'igihugu ko nemera ko atari biharuro bitari byo. Ariko ko ari biharuro bitegerezwa gusuzumwa. Twarabitanguye mu bihugu byose birimo impunzi z'abarundi kandi tuzobikora ku buhinga bwa none. Nosaba leta y'u Burundi gutenyenya kuko ni igikogwa gifata kanya. Dushaka kubikora kugira amakenga here kuri uyu cyankuri.
Mais on va faire cette vérification de la manière la plus efficace possible.
Abajijwe nimba u Burundi buzo kwitaba imibonano bagiye gukorana n'indongozi z'igihugu cy'u Rwanda ku kibazo cy'impunzi z'abarundi ziri muri ico gihugu icegera cy'umuvugizi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yishyuye ijwi rya Amerika ku Burundi buzo kwitaba iyo mibonano.
Murabwiteguriye cyane rwose nyinshi mukuru w'igihugu yavuze yuko igihe cyose iyo nama bazoyitumako abasanzwe babijeje mu bushinjacyaha hagati mu gihugu cyane n'abandi bose bashobora kugira icyo batereye kugira icyo kibazo gitore inyishu kubazogira inama hanyuma bazorondera ikibanza kitari muri ibyo bihugu bibiri aho bashobora guhurira hanyuma bagatora inyishu ibyo bibazo.
Ku birego bya Leta y'u Burundi ko hoba hari abakozi b'ishyirahamwe HCR babuza abarundi gutahuka. Filippo Grandi yabihakanye avyamerera kure akavuga ko ico abo bakozi batemera ari gushaka gutahukana impunzi ku nguvu. Uyarongoye igisata cishira mu muzamakungu kirabe vy'impunzi kwizi yase yashimiye indongozi z'u Burundi kubera zihaye ubuhungiro abakongomani bagera ku 173. Grandi akaba yemeye ko igisata arongoye kigiye kurondera uburyo bwo guteza imbere mu kibano aho izo mpunzi ziri. Ibujumbura Remonzi Imana ijwi rya Amerika.
Kamuzimana arakoze amakuru y'impunzi z'abarundi cyabandanirize muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo ahishami rya ONU ribitaho RCR ye muri imiryango ingana kuri 53 y'impunzi z'abarundi za zimaze igihe cy'umwaka mu mazu y'agategekanyo yo mu ikambi yo mu Rusenda. Abavuganye n'ijwi rya Amerika muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo barashima ko bimuwe. Muravyumva mu nkuru twateguriwe n'umenyesha makuru wacu Vedaste Ngabo.
Byari byishimo byinshi ku miryango 53 igizwe n'abantu 160 ubwo ishyirahamwe rya seri ryayimuriraga mu nkambi y'umurongwe rivanye mu bihangare byo mu nkambi yo mu Rusenda aho iyi miryango yari imaze igihe kigera ku mwaka wose. Iho ritaka ivuga yuko iba mu buzima butari bwiza ndore ko hari n'igihe iyi miryango yanyuzagamo igakora imyigaragambyo isaba ko yavanwa muri ubwo buzima bubi.
Batumaze umwaka ngaha n'amezi atatu kice ngaha mu yakeje agishyepo cyaruguru cyangwa dukurikirana hari dufite ingwara ngaha zirimo zidasanzwe abana bacu ntibiga mbo abandi bari bashitse ibirara abandi bari baromutse kubera kubona iyo bajya niyo bava. Turashimye cyane kubera badutwaye muri iyo nkambi shasha y'iwacu baduteguriye umurongo mbo twigishije tuzohakorera tuzokora imigambi bo baraduteguriye aha twari tuhabaye nabi ntitwaronka icyo dufungura neza amazi ntitwayaronka matwetin twayaronka twituma mafituma kugahinga nk'ibikoko ariko ubu tubashimye cyane kubera badukuye ahantu twari tubaye mu buja twari tubayeho nabi.
Nishimiye kujya mu nkambi ya Murongo kubera iminsi nari maze ngaha muri akeye nari mbayeho nabi mu buzima bubi abana twabayeho nabi bakakanya bakagira imbeho bakaribwa n'imibu ariko ubona ko tuhanezeye kwegera bene wacu bariyo kubera nako kumvise babatwaye tumaze iminsi ngaha twenyine turababara cyane. Ni ukuri ko twababaye cyane ariko ubu tuhanezeye ko tuba tugiye muri iyo nkambi ya Mirongo ya shitasha yacu natwe tuvuyemo inkambi y'abandi baguma baducunaguza bo ngaha bakatubwira nabi ni ukuri turabyishimiye cyane. Hano onye hariyo byinshi tutaronka nk'ubu abandi bariko bapakira amakotegisi ntiturose abandi baramaze kuronka twe tujya tubona umwe ngo badufashe nawe kubera atari mu nkambi y'iwacu.
Irambo na Ruka ni impunzi yari amaze umwaka wose mu bihangare byo mu nkambi yo mu Rusenda, nawe ari mu bajyanywe mu nkambi y'Umurongo. Asanga gutuzwa muri iyo nkambi y'Umurongo bizakemura ibibazo byinshi bafite bijyanye n'imibereho, kuko bagiye kugira aho babarizwa.
Natwe twararanye mu gisitaro cy'abagabo, bamwe barara bajyama bakisuku, abandi barambuye uku kubera igisare cy'abantu bose bahuriramwe. Nta usubira kwankira ingene ajyama. Hari abarara baravuga uryamye, abarara bicaye, bakarara baravuga kubera bananiwe no kuryama. Umva ibyo byose urumva ni ngorane mu buzima bw'umuntu. Ariko hari abagiye kuduha inzu za twenyine, umukira muntu umwe azoryama iwiwe, urumva hazoba karusho.
Benshi muri izi mpunzi zajanwe mu nkambi y'Umurongo bemeza yuko bafite ubukene bw'ibikoresho byo mu nzu, ari nayo mpamvu basaba ishyirahamwe rya SERI kubagurira ibyo bikoresho, ndetse bakanabashakira n'amasambu yo guhingamo.
Icyo nosaba nosaba ko baduha ibirago bishashe, kuko byaraheze n'amasafuriya yaraheze n'amatara dufise. Nk'ubu turabura icyo dukoresha kugira tubone aho turara, tugahiga n'icyo tworara ko tukakibura. Icyo nashaka badufashe baduha amasafuriya nibyo turara. Twabasaba kaduha imirima, kuko twe twamenyereye kurima, kuko naya mahera baduha natubeshaho mugadufiseho turima ibijumu byo dufashe hazoza hazi.
Komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu nkambi yo mu Rusenda ivuga yuko impamvu izi mpunzi z'abarundi zatinze mu bihangare turutse ku mazu izi mpunzi zizahitiramo yaramaze iminsi yubakwa. Tumenyeshe yuko inkambi nshasha y'Umurongo imaze igihe cy'amezi atanu itashwe, iri kujyanwamo impunzi zari zisanzwe ziba mu makambi y'agateganyo, ndetse n'impunzi zari zisanzwe ziba mu bihangare byo mu nkambi yo mu Rusenda. Ndetse ngabo ku bw'ijwi rya Amerika mu Rusenda mu ntara y'Amajyepfo.
Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abanyagihugu muri commune mpanda y'intara ya Bubanza turi mu gihugu cy'u Burundi basaba bashimitse leta kurihwa imirima yabo yonywe n'imvubu zisanzwe ziba mu kiyaga cya Tanganyika hamwe no muri Rusizi zimaze iminsi ziyerera mu bantu. Ibindi kuno nkuru turabibaza mugenzi wacu Bubanza Diane Ndonse.
Abajeje intwaro mu ntara ya Bubanza bavuga ko imvubu zigera kuri zine arizo ziri mu kiyaya cy'uruzi Mpanda, cyane cyane ku mutumba wa Murengeza uhanura ubibe n'umutumba wa Mpanda village ya gatanu iri muri komine Mpanda. Bakeka ko zoba ziba mu ruzi Rusizi maze zikadugana uruzi Mpanda, kuko muri kino gihe amazi yago abari menshi kugera zishike ku mitumba abantu babako. Abanyagihugu bo ku mutumba wa Murengeza barimira muri ako karere bazifitiye agashavu. Aba ni bamwe bavuga ko ataco bazosoroma ku bw'izo mvubu.
Umurima w'ibigori sara uriye wose urarangira hejuru y'ikigobe cya Mpanda. Umurima wowe ufise nk'imetero nka 50%.
Ubona uzosoroma ibingana gute?
Oya, nta bigisigaye sara nkuyemo.
Cyane namye umuceri aho ruhonyoye rurarisha kujya kuyinka. Urumva ihonyoye ururenge rwayo isanga rungana uko. Urumva umwimbu usubira kugenda gusoroma. Twebwe ngaha ntitukijyayo kuri iyo mvubu.
Imvubu ya mbere haraheze ukwezi ishitse muri iki kibanza abantu babamwo. Tukibutsa ko ari igikoko gishobora kubangamira n'ubuzima bw'abantu, ikaba inamaze kurya umuntu ku mutumba wa Mpanda village ya gatanu imusanze ahari karabagara umurima. Muri kino gihe ari karavurirwa mu bitaro, bikanavugwa ko ashobora kuba narembye cyane. Aha rero umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Bubanza Nitunga Aster avuga ko aheze ukwezi basavye ubushikiranganje bw'ibidukikije kuza gukura izo mvubu mu bantu.
Nta kintu kininiya turabona ko cyakozwe kiretse ko tumaze gutabaza ababijejwe mu bidukikije kugira ngo baze badufashe mugabo kugeza no munsi. Nta na kimwe kirakogwa ziguma zonona imirima ya bene gihugu. Haraheze nk'ukwezi tubibwiye umuyobozi mukuru ajejwe ibidukikije, turarindirire ko hari icyo yotubwira. Nuno munsi twasubiye kumutera kam kugira ngo adufashe na cyane cyane ko zatanguye kugirira nabi abenegihugu baca hafi yaho ziba ziri, akarondera abahinga baza kuzikuraho hantu ziri zigasubira aho zamye ziba kugira ngo abanyagihugu batekanike.
Umuvugizi mu bushikiranganje bw'ibidukikije Omer Niyonkuru avuga ko atari igikorwa cyego ubushikiranganje gusa, avuga ko bazovyigira hamwe nabo mu ntwaro nyene babifashijwemo n'igipolisi kugira izo mvubu zisubizwe mu kibanza cyazo. Ariko hambavu y'iki gikorwa abarimyi basaba ko boca banashumbushwa ku mirima zononye.
Twebwe dusaba agashumbusho kubera ibyo bikoko bavuga ko ari bya leta, atakuntu tubibyibune kuko tubyibunye twosanga turiko turahanwa turiko turagwa mu makosa. Rero twasaba agashumbusho k'iyo mirima yacu zoni.
Nabona ko nzoja mu kashi kubera amadeni y'abandi mana arakoresheje guhera ku ifumbere na itori deni imbuto bampe deni urumva hagataho ikinyonera n'imbuye ngo ndihe canja mu kashi.
ubushikiranganje bw'ibidukikije burahakana ko atanshumbusho ishobora gutangwa. Omer niyo nkuru avugira ubwo bushikiranganje afatira ko atamategeko atomora neza akarimbika ivyo bikoko hamwe n'abantu bagarukiriza ibikorwa byabo.
Umengo hariho uruhongore ntarengwa gw'izomvuho ku buryo bw'ubukozi irenganya karindi amategeko acakwa. Aho rero nabo caturabati mbega none ntage nabo twosanga abantu bo babaja mu ruhongore kama bakaja kurimirayo. Bifuje cyane mu by'imizubukiro kuko usanga bihamagaye amategeko maremare ugasanga ntitubungukiye twese baba bene gihugu cy'abanyagihugu ntibabyumve ko atashumbusho boronka ubwo bibaye ngombwa uboneka ifashaje.
Tumenyeshe ko imvubu isanzwe ahanini iba mu mazi ariko ikanatemberera mu mashamba yo ku nkengera zayo, ariko muri kino gihe zimaze iminsi ziyerera zigashika aho abantu baba. Haraheze indwi ishitse no mu mabarabara yo mu gisagara hagati cya Bujumbura. Umukuru w'umutumba wa Murengeza wo muri komine Mpanda n'impagaritse Emmanuel avuga ko atari rya mbere ziyerera ariko uno mwaka zabaye Murengera.
Turabona ko uno mwaka niho imvubu zisa n'izabaye nyinshi ugereranije no mu myaka iheze warashobora kumva nk'imwe, ariko tugerageje kuraba urugero zigeze ko uno munsi wumvise imvubu zine mu karere kamwe ucumva ko ari ibintu bidasanzwe.
Mu bushikiranganje bw'ibidukikije basigura ko ivyo biva ku iyaga ry'amatongo. Hakaba n'amakenga ko uko kwagigwa kw'ivyo bikoko gushobora kubituma vyomoka bigahunga igihugu. Kubw'ivyo umuvugizi muri ubwo bushikiranganje Omer Niyonkuru abandanya avuga ko ibisata bijejwe gutunganya amatongo bigiye gushira ingufu hamwe kugira amatongo ahari asabikanywe n'abantu hamwe n'ibikoko. Mu ntara ya Bubanza, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Diane Ndonse arakoze. Mukanya duca tubandaniriza ku kiganiro cy'amagara y'abantu.
Indwara ya diabete abantu bakunze kumenya cyane mu Kinyarwanda bavuga ngo ni indwara y'isukari, ariko mu magambo make kuko iba ari isukari yabaye nyinshi mu gipimo cy'umubipimo bigaragara ndetse no ku mubiri w'umuntu bikaba byagaragara. Ibyo bintu rero biba umuntu avuga ko arwaye indwara ya diabete iyo ihindura ihindura n'imyunyu imwe mu mubiri w'umuntu inaniwe kuvumbura umusemburo witwa insuline. Uwo musemburo rero niba ushinzwe kuringaniza ibipimo by'isukari mu mubiri cyangwa se uwo musemburo yaba wufite ukaba udashobora gukoreshwa neza mu mubiri w'umuntu, noneho bigatuma igipimo cy'isukari kiyongera mu mubiri w'umuntu. Bivuga ngo ijambo nyamukuru umuntu yafata amangaha ni iyo nyama yitwa impindura ndetse n'uwo musemburo usohora. Iyo nyama rero ishobora gusohora umusemburo mukeya cyangwa se ntinawusohore, bityo rero ibipimo bikaza kuba byinshi cyane mu mubiri w'umuntu. Nibwo umuntu aba arwaye indwara ya diyabete ndetse nagiye kwa muganga ibipimo by'isukari biba biri hejuru cyane ndetse hari n'ahagira akagaragaza ibimenyetso nk'uko umuntu urwaye indwara ya diyabete.
Ibyo bimenyetso ni ibihe byakoreka umuntu ko arwaye diyabete?
Igipimo nyacyo cyakoreka umuntu arwaye diyabete ni uko aba yagiye kwa muganga bakamupima rwose bakamubwira ko arwaye iyo diyabete, ariko koko hari ibimenyetso ushobora kubona ushobora kwibonaho cyangwa ukabona ku muntu ukaba wajya kwa muganga cyangwa se biragaragaza ko ushobora kuba urwaye iyo ndwara ya diyabete. Muri ibyo bimenyetso harimo kwihagarika cyane bidasanzwe, kugira inyota nyinshi cyane idahagarara rwose ku buryo umuntu ashobora no kubyuka nijoro cyangwa se nubwo abantu babona wenda hakonje cyangwa se nta kintu yakoze ariko afite inyota cyane, inzara idasanzwe ndetse n'umuntu akaba ashobora no gukomeza kugira inzara arimo no kurya akagira n'umunaniro ukabije ndetse n'iyo bimaze gukomera cyane rero hari n'igihe umuntu agira ibikezikezi mu maso ntabone neza yagira nk'ibyago byo gukomereka yarwara igisebe n'ikibe cyakira. Yewe hari n'ubwo umuntu ashobora kuba nk'uko twavuze kurya cyane ariko ukarya cyane kandi ugatanga ibiro cyane n'ibiro bigatakara kandi birimo no kurya. Ibyo ni bimwe mu bimenyetso bikunda kugaragara ku muntu urwaye indwara ya diyabete.
None ibi bimenyetso bigaragara ku muntu wamaze gufatwa n'indwara ya diabete cyangwa na mbere yuko iyo ndwara yigaragaza, hari ikintu yabona gishobora kuba cyamwereka ko akeneye kujya kwisuzumisha?
Yewe izi ndwara rero indwara ya diabete kimwe n'izindi ndwara zitandura indwara bita indwara karande zihuriye ku kintu kimwe kandi aricyo kiza. Iyo ibimenyetso byagaragaye uba wageze kure warwaye iyo ndwara, ni ukuvuga ngo bigaragara ku muntu urwaye iyo ndwara. Ibyiza rero ni uko umuntu yajya azisuzumisha nyine hakiri kare atari yagira ibyo bimenyetso.
Iyi ndwara rero uko urimo kubitubwira, iyi nyama y'impindura buri wese arayifite,
watubwiye ko ushobora kugira watubwiye ko ushobora kugira umusembro muke cyangwa sikagira mwinshi abantu bari bamaze kutwandikira bamwe kuri Facebook bari barimo basa nk'abavuga ngo iyi ndwara ya diabete ni indwara y'abantu babakire barya ibintu birimo amasukari
abantu benshi niko babitekereza ndetse ndabagira n'ahantu babihera kuko usanga yibanze mu mijyi cyane kurusha uko tuyisanga mu biturage ariko nubwo yibanda ku bantu bo mu mijyi cyane ko ari wasanga wenda aribo twita abakire nko turimo kubivuga ariho abantu b'abakire benshi batuye ariko no mu cyaro ahantu hose barayirwara ni ukuvuga ngo ntabwo ari indwara y'abakire ni indwara ifata abantu bose waba ukize waba ukennye waba umwana waba umuntu mukuru waba umugabo cyangwa umugore ni indwara rwose iboneka mu byiciro byose nabubwiye ukuri nk'abantu dukora nko kwa muganga cyangwa se tubona n'abarwayi cyane izo nzego zose tuzisangamo abarwayi tubasanga mu bitaro by'i Kigali cyangwa mu bigo nderabuzima by'i Kigali kimwe n'uko tubasanga mu bigo nderabuzima byo mu giturage ni indwara ishobora gufata umuntu uwo ari wese aho ari hose utitaye ngo ni indwara y'abanyamujyi byari ibintu abantu batekerezaga cyane ariko ntabwo ariko bimeze
ubundi nk'abaganga uko mukunze kubitubwira muvuga ko kwirinda biruta kwivuza hari icyo umuntu yakora kugira ngo akumire iyo ndwara cyangwa se igihe yamaze kubona ibimenyetso bibe byahagarara ntazafatwe n'iyo ndwara ya diabete
yego nk'uko twe dukunda kubivuga ko kwirinda biruta kwivuza akari nabyo byiza iyi ndwara ya diabete kugira ngo tumenye ukuntu twayirinda cyangwa se n'ibintu bitera tubanza kumenya amoko y'ingenzi agize indwara ya diyabete kuko hariho amoko byoroshye kuba wayirinda ariko hari n'ayandi rwose nta ruhare ubigiyemo ukaba ushobora kuyirwara ayo moko rero diyabete ifitemo amoko atatu y'ingenzi hari diyabete yo mu bwoko bwa mbere iterwa n'uko impindura idakora iyo musemburo wa insuline nk'uko twahoze tubivuga
ijugi Amerika wa Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda rakoze mugenzi wacu eje ni mukankusi yaganira na muganga Simon Pierre wo mu gihugu cy'u Rwanda Simon Pierre akaba yaranonosoye iby'indwara y'igisukari mu vise bariko barabayagira ko uno munsi mukanya turava duhana gahindukira ariko imbere yuko dusezerana tubamenyeshe bimwe mu biganiro ijugi Amerika ibashikiriza
muri sanga Muri sanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kandi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Nuko rero nshuti bakunzi saa 10 numuze gutangwa n'ikiganiro muri isangaza ko ari kuva saa 10 gushika saa 11 ibindi biganiro tubyatumiriyemo ni nk'amakuru avugwa mu gihugu cy'u Burundi muri ayo makuru muza gukurikirana igice saa 12 tubaza kubashikiriza inkuru zitandukanye ziza kuba zivuye mu ntara ariko no mu gisagara cha Bujumbura igice saa 12 nazo nimwe igice saa 1 n'igice naho tuza kubashikiriza amakuru arambuye azo avugwa ku isi na cane cane muri Afrika muranigwe rero mu banyu no mu anyu mwe mwari ko murakurikira ikiganiro muri isanga mukurikira kuva kwa mbere gushika kwa gatanu mwari kumwe na Diane nahazwe kuri micro mwinga bw'ivyuma Innocent Kimenyi na ingenieur bafatikanije twemi tuyifurize kugira umunsi mwiza
meilleure musique et les dernières nouvelles.